Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 turabaramukije nshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na Fidèle Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryarakiye abategetsi b'ibihugu birenga 40 byo muri Afurika hagati y'itariki 17 n'itariki 18 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka i Brussels ku murwa mukuru w'Ububiligi mu kigoro ku gusubira gukomeza igihagararo cyaryo ku mugabane wa Afurika. Ni mu gihe ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya byashize ingufu nyinshi muri Afurika. Iryo shyirahamwe ryemeye gutanga ica kabiri cy'imiliyaridi amajana atatu y'amayero y'imitaha itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu cy'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative. Rishaka gushimikira ku mitahe n'umugabane wa Afurika. Umutegetsi mukuru hajejwe imigenderanire w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya Joseph Borrell yatangaje imbere y'iyo nama y'iminsi ibiri yari kuba yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yamara ikaba yarigijweyo kubera ikiza cya COVID-19 ku Buraya na Afurika bifitaniye imigenderanire ikomeye imaze igihe kirekire. Borrell yabwiye inama nshingamateka y'Uburaya ku bibazo bya Afurika ari ibibazo byabo. Yamenyesheje ko mu gihe baba bariko bagerageza gutorera inyishu ivyo bibazo baba bariko bakorera inyungu zabo ubwabo. Yamara ibibazo bijanye n'abimukira b'abanyafrika barondera kwinjira mu bihugu by'Uburaya no kwinjanjo zotangwa mu buryo budakumira uruhande na rumwe iracara inzitizi hagati iyo migabane uko ari ibiri. Ni nyuma yo kubihugu by'Uburaya hamwe n'ibindi bihugu bitunze binebaguwe ko vyigungiye ko ibikoresho n'incanjo mu gihe cikiza ca COVID-19. Mu kiganiro muri isanga cuno munsi turavuga kuri iyo nama iheruka kubera i Brussels. Twatumiye Dr. Blaise Funenge yanonosoye ivyerekeye ubutunzi akaba yigisha ku ishure rijejwe gutunganya amashirahamwe n'amahinguriro adandaza Institut Supérieur de Gestion des Entreprises ESG mu mpunyapunyo. Yigisha kandi mu gisata c'ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura. Twatumiye kandi Emery Pacifique Giraneza yanonosoye imigenderanire hagati y'ibihugu n'imigenderanire hagati y'ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu ayoboye kandi umuhari Mapel Burundi, umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu hari Londres mu Bwongereza. Batumiriye ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Yego nanje ndabaramukije Fidèle, ndabaramukije n'undi mutumire tugiye gusanga ikiyago.
Mbere kuri Professor Blaise Funenge, iyi nama iheruka kuba hagati muri uku kwezi kwa kabiri i Brussels hagati y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya n'abategetsi bo muri Afurika b'ibihugu birenga 40. Ku bwanyu iyo nama, kuko ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya riravuga neza ko rishaka kusubira gukomeza igihagararo cyaryo muri Afurika, iyo nama mubona akamaro kayo ari akahe?
Murakoze kumpa ijambo. Mu bisanzwe izo nama zagiye ziraba kuva kera, nanutse na uciye muri iyi nama bavuga ngo ni ACPC. Zagumyeho mugabo uravye mu ntango imbere y'uko urushika rwa mbere rutembagara Afrika barayikunda barayiha akamaro barashyira imbere ibihugu by'Uburayi byarashyira imbere Afrika hagati ya 1991 kuduga kugira ngo mu 2003 Afrika batse bayibwira yuko ari ukujya mu bya demokarasi cyangwa bayima amahera kuko urushika rwatandukanye abakomunista n'abakapitaliste bari rwatembaganye baca abona bati ubu rero ntabwo tubikeneye reka tubihoze n'abaca babwira ati babaye icyo bita icyambere na mbere umuntu abanza gushyika kugira ngo aronke imfashanyo cyangwa ideni ibyo basabwe kubivuga inyuma y'uko ingwano y'abakapitaliste n'abakomuniste iteye igihe guhora icyo gihe baca batangura kuvuga ngo ni umushereka pole guverinance mugabo ubwo mu nyuma baca abona yuko hacyavukamo ibintu bya terorisme ibintu by'iterabwoba n'ibintu by'abagenda i Buraya binyegeje bifaransa bavuga ko ari imigrasiyo clandestine ibyo byose bituma Uburaya buguma bubona yuko hari ibyo bukenerwa kuza buratanga mugabo bisanzwe bike bike ariko rero muri iyi myaka ya nyuma byarabonetse neza yuko Ubushinwa n'Uburusiya bwaciye bushaka gusubira mu kibanza ntuze ya ibihugu by'Uburaya byarimwo imbere ya 1991 kandi mu buryo bubi bica bituma mbere ngo agashakaniza n'amafaranga Uburaya butanga bw'ibihugu bishenye buha Afurika nubwo ari menshi abanyagihugu biyumvira ngo ntaca amaze cyangwa n'amareta yumvira ngo ntaca amaze kubera munze ya mapropaganda y'Ubushinwa n'Uburusiya ubwo rero iyi nama bagiye ko ni kugira ngo bashobore kuraba ntihagire inyungu bahomba kubera Ubushinwa buriko burashaka kwigarurira inyungu zose zaba iz'ubutunzi cyangwa iza politike ziriho aha muri Afurika.
Murakoze. Nawe Emery Pacific igira neza kuri icyo kibazo nyene ubona iyo nama akamaro kayo yari akahe ku bwanyu. Emery Pacific uratwumva?
Ndabumva.
Ego.
Nari ngize ati iyi nama irafite akamaro ubwa mbere kuri Afurika ariko bwa kabiri no ku banyaburayi. Ica mbere coco nuko turabye muri ibi bihe turimwo biragaragara yuko isi iriko ironderamwo iyindi nteguro y'isi nshasha ico nokwita nouvel ordre mondial uravye ingene isi yari itunganijwe n'inkingi nini zari zigize la géopolitique mondiale zinokwita inyungu z'ibihugu bishimikiye kuho bihereye n'ibyo bishira imbere zo ku isi ziriko zirahinduka mugenzanje nawe nyine wavuze igihugu c'Ubushinwa nk'akarorero kiriko kiragerageza kushika muri Afurika no gutsimba tarayo nk'uko abanyaburaya n'abanyamerika bari barabigize urabona igihugu c'Uburusiya ko cagarutse cane mu maso y'isi mu kushaka kugirana imigenderanire ishimikiye cane cane ku nyungu zigaragara z'Uburusiya muri Afurika ivyo rero bituma ibi bihugu twita les amis traditionnels ba Afrika muri cooperation nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburaya basubira kwisuzuma kugira ngo barabe neza ingene bahagaze muri Afurika niyo mpamvu rero ubona hariho imishikirano myinshi haba hagati ya Afurika n'Uburaya haba hagati y'Uburaya n'imigabane imwe ya Afurika haba hagati y'Uburaya n'ibihugu bimwe strategique byo muri Afurika ibi byose ico bigamije ni gusubira kuraba neza yuko batariko bakina bahomba kuri uwo mugabane usanzwe uboneka yuko uzoba ikirimbiro y'iyi ntambara y'ubutunzi n'iby'umutekano mbere n'ibya politike byo ku isi.
Yego, ishyirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yagemeye gutanga icya kabiri cy'imiliyaridi amajana atatu y'amayero, ni ukuvuga imiliyaridi 150 ntunge y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu cy'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative, rikaba rishaka gushimikira ku mitahe hamwe n'umugabane wa Afurika mu gukorana na Afurika ngo izo mpande zibiri zikorana nk'izingana. Mu bibona gute amafaranga yemewe hamwe yotangwa hari akarusho yogira Professor Blaise Funeng? Professor Funeng, muratumva? Allo, Professor? Ntitumufise ku murongo, turasubira tumurondere. Reka icyo kibazo nyene ndakibaze wewe Emery Pacifique gira neza. Aya mafaranga ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi yagemeye guha Afurika, akarere ka Afurika, igicaka cy'imiliyaridi amajana atatu y'amayero y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu cy'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative, rikaba ngo rishaka gushimikira ku mitahe n'umugabane wa Afurika. Amafaranga hamwe yoboneka agatangwa agashira mu bikorwa monaha arakamaro yogirira Afurika?
Nikibazo kigoye kwishura Fidel, kubera ubwa mbere hoho Afurika kuva yikukire imaze kuronka inshuro zishika 60 ayo mahera, ariko nta kintu kigaragara ubona ayo mahera Afurika yakuyemo. Ibyo rero ni kubera yuko ingene intwaro zitunganijwe ahenshi muri Afurika usanga hari abayobozi bwa mbereho badashoboye kubyaza umusaruro amahera ashizwe muri ekonomi y'ibihugu byabo. Kenshi ugasanga aribwe canke arononwe canke ashizwe mu migambi itizwe neza hanyuma akaba impfagusa. Nta kintu kigaragaza kuri jewe rero yuko ivyo bidashobora gusubira gushoboka ngo ayo mahera yononekare narijya tubona ibiharuro byerekana korrupsion ibiturire no konona n'intwaro mbi bitera biduga muri Afurika aho kumanuka. Aho ni ku ruhande rumwe mfite ayo makenga yuko ayo mahera naho yoboneka ashobora kutubera nk'ayandi yose twaronze atakinini twakuyemo. Mbwa ku rundi ruhande nkagira icizere igihe ubona ko hariho abayobozi bamwe bamwe muri Afurika, les leaders émergents muri Afurika, ubona mu by'ukuri bashize ikibazo cy'intwaro ibereye imbere, bashaka yuko ibihugu byabo byogorora bikava mu buja bw'ubukene nube gito bijana kugira ngo bakoreshe akajyo kose ka investment ka investment muri Afurika mu bihugu byabo ngo bakabyaze umusaruro. Muri icyo gihe nkagira nti hari ibihugu bishobora kuzokunguka kubera bisanzwe byaramaze gufata ingendo yo kutonona umutungo wacu no gukoresha neza amahera bironse. Rero iyi nyishu ni ego cyane oya niko no kubi.
Professor Funenga wagaruse ku murongo, uratwumva?
Yego.
Ayo mahera ishyirahamwe ry'umuryango w'Uburaya ryemeye gutanga icya kabiri cy'imiliyaridi amajana atatu y'amayero y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu cy'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative, rikaba rishaka gushimikira ku mitahe mu gihe rikorana n'umugabane wa Afurika. Nikibazo narimbarije Emery Pacifique igira neza, ubona amahera atanzwe hari icyo yohindura canke na mahera ashobora gusubira gutakara agasesa kugwa nka abakurikirana Afurika bavuga ko amafaranga yatanzwe kuva kera umuntu yitegereje atabona neza ibyo byashyizwe mu bikorwa, ubibona gute?
Murakoze. Kuri icyo kibazo ni kibazo abantu benshi bakunda kwibaza, mugabo amafaranga arungikwa mu bihugu bikenye ubu ibihugu buraya cyarashoboye cyatoye ingene bizoza birashikiriza amahera ku banyagihugu bakoresheje uburyo bwa kora kazi ndaguhe mfungurwa cyane tubafashe kugira bashobore guhangana n'ubukene niba bwa ngo ni resilience niba bwa ngo food for work mu gifaransa donc cyane mu cyongereza izo rero byatumye ibintu byo kunyonora intoze y'amafaranga umugabane w'uburaya utanze kuri Afurika inigabanuka cyane jewe mwana cyacu ikintu kintera amakenga ni uko abo banyaburaya uza bakayabira ino ugeje kuvuga ngo ino barayanyonora ubu ntibata kuko uwo ari we wese ntibari n'ibisanzwe ni porutanaje agace gatoya ariko ko bakibwa kubera ni ibintu nabo nyine bazi n'abazungu barazi ko bayajya ni ukuvuga n'uburaya barazi ko abantu zeye ibihugu vino nyine ata guverinati iriho urabye nabibo yakwiba mugabo mu by'ukuri amafaranga y'abazungu yanyorokse nyene muri imyaka ya nyuma arashikira uburyo gitifu bihaye gusa birashobora guhera mu nyandiko kubera kitababizwe neza ngo bashyiremo abanyagihugu cyangwa ngo barabibaza abanyagihugu bafise ibyo nabyo ntarose nta kumuntu yobigira kubera umuntu w'umuzungu ndashaka kumenya ibibazo nyesina niri ngaha hanyi muntu uzeye mu Burundi dufate cyangwa muri Afurika nicyo gituma bagerageza gukorana n'ibihugu byo muri Afurika gukorana n'abanyagihugu bahasanze kugira ngo bashobore kuronka guterera inyishu ikibazo nyakuri ariko amafaranga aciye muri leta biragoye ko ushobora kuyizera nubwo ubukungu bashyizweho ingene babikonora dufate tuvuge nk'amafaranga yo mu Burundi nk'aya baha amavuriro biragoye yuko nk'ubu bavuga ngo nayo kwivuza ku buntu biragoye yuko leta yajyako kandi ayo mafaranga bayaha ivuriro ryapfuye kuba barashyizeho mekanizime de bone guverinance
nashaka ngaruke kuri Emery Pacific igira neza uratwumva Emery arugiye ku murongo Funenge ni huri Funenge uratwumva Emery uratwumva
umva Fidel
yego twataye ku murongo Professor Funenge turagerageza gusubira ku murondera ku murongo wa telefone mushaka kusigurira nk'abari ko baratwumviriza turavuze ko ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya yarabivuze neza ko iyo nama yari igenewe kugerageza gusubira gukomeza igihagararo cyaryo mu karere ka Afurika mu ntumbero yo guhiganwa n'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya cyane cyane Ubushinwa bwamaze gushingaho imizi ku bijyanye no gushyiraho imitahe muri Afurika biciye muri uwo mugambi Belt and Road Initiative mwo bisigurira abatwumviriza yo Belt and Road Initiative yo migambi y'Ubushinwa iriko ijanwa muri Afurika hamwe n'ahandi mu bindi bice
nivyo urakoze ni umwe mu migambi Afurika isani ifisemo inyungu bishimikiye ku migenderanire Afurika ifitanye n'ibihugu bitandukanye ku isi uyu n'umugambi ibihugu by'Abashinwa bitani byashyize mu ngiro mu kwezi kw'icyenda mu bihumbi n'ukw'icumi mu bibiri na cumi na gatatu nimba nibuka neza hanyuma iki gihe cyane cyane ni igihe abategetsi b'Abashinwa bari bagiye kugendera igihugu cya Kazakistan na Indonesia hanyuma biyumvira ugusubira kunagura
inzira ya kera y'imigenderanire y'ubutunzi abashinwa bafite ku isi yose. Niho mu bisanzwe umugambi nyezina wavuye, hanyuma rero baca barondera ingene basubira gukwiza imigenderanire y'ubutunzi y'Ubushinwa n'isi yose. Rero Afrika ni umugabane w'isi nk'uko twabivuze, gushika ubu urabye kazoza k'ubutunzi k'isi atawo wirengagiza. Abashinwa rero nabo bawubonye, bawubonamwo inyungu nk'uko twavuze abanyaburaya muri iyi migambi nka ngiyi Convention de Cotonou baherutse kurunuvera, canke abarusiya mu mugambi wabo ntibuka neza izina, n'abanyamerika. Donc abantu bose barafise mekanisme d'engagement et de relations diplomatiques et économiques na nk'umugabane babona yuko ari isoko rikomeye kuri bo. Nibaza hataoja mwidido ry'ingene aya mahera azotangwa n'ibyo azokora, ariko nibaza yuko ngaha igikomeye abanyafurika bakwiye kwibaza ni kubera iki isi yose inigana idusaba kugirana amasezerano y'ubutunzi kandi atari twebwe tuba twatanguye kubisaba. Ko ntibyumvikana ingene aya ma initiative yose akogwa n'ibihugu byo hanze, agahamagara abanyafurika bakaza bakicara bakumviriza bakemera nimba babikunze canke bakanga, kandi twaje tudi uko mu bisanzwe ububandwa ari wabanduru ari Afrika yari ikwiye kugira ama draft y'imigambi nk'iyi, hanyuma akarondera abapartenere bo bikorana. Kenshi y'umuntu aguhaye ikintu caheze ngo kirabe hama mukorane, kenshi burya haba harimo ibinyegezwa byinshi. Rero nibaza yuko ico arico ahanini dukwiye kwibaza kurusha impamvu aba banyaburaya n'abashinwa n'abarusiya bagerageza kuzana imigambi nk'iyi, kuko impamvu yo irazwi, impamvu ni ku nyungu zabo. Ahanini natwe dukwiye kwibaza inyungu zacu muri ibi n'izi.
Tuza ku mirongo ya telefone dufise Ingabire, uratwumva? Uri he?
Ingabire Esther nkoye Bujumbura.
Ufise ikibazo ubaza batumire canke icyumviro ushikiriza?
Hamwe ndashaka kubaza hamwe n'icyumviro ushikiriza.
Yego.
Ndashaka kubaza none ko tubona ibihugu cyane cyane Uburusiya cyangwa Ubushinwa imyaka muri ko bukorera muri Afurika imbere na iterambere rinini n'ibikorwa bibonetse. Ndiye kuraba twamba dusanga ibyo bihugu hanini bitazanwa no gufasha ahubwo hari icyo bitondera ko none ko inogeye ibihugu bya Afurika bishingiye kunagura amasezerano no gufashanya hagati y'ibyo bihugu by'Uburaya, ni gute ngo kingira ibijyanye no ubutunzi bwabo cyane cyane ibisukari yacu, kubera mbona benshi menga niyo baza bisonga. Twarabonye ko umenga ni baba bagomba kudufasha, ahubwo bagomba guprofita. Ibibazo ni ubwenge bwanjye cyane.
Murakoze. Mwamwishura Professor Funenga?
Ega jewe ahoyi imisote jewe wabajije y'abantu bavuze gucyo barananangaza, none umuntu yo guha amafaranga gucyo gusa taki na kimwe kuronderako. Moteya Uburaya burafise inyungu urondera muri Afrika bijanye n'intoze na ni nama minere mu gifaramu kirundi sinzi ukuntu kivuka, inzahabu bavuga ngo ni ubusegereyo tibiki ibintu byo mu kuzimu barondera, ni ukuvuga nk'inzahabu amaminere mu bisanzwe barabikeneyeyo igitoro n'ibindi. rero birakenewe ko bagiranira imigendranire myiza n'ibihugu nka Afrika kugira ngo haraho bacumvise bagende bacimbeho ibyo nibisanzwe ahubwo igihugu cy'ubwenge gikorana nabo kugira ngo ntibarinde kwihagira nayo kuvuga ngo baza ngo atacu ngo boza atacu bakeneye nawe nyine yokwiha inyishu hariho umuntu yoha ikintu atakeneye atamukeneye ikindi ibyo ni gace bishika gace mu kuvuga rero n'ibihugu na Afrika igomba kumenya yuko hari ibyo bayikeneye ko ahubwo ikagerageza kubyungukamo hakaba icyo ikibazo nka mpanguhe niyo atumira nkakujya ko umuntu baza kubira niko novuga ni ukuvuga turahuza na jewe hari ibyo baronderayo kandi ibyo n'ibisanzwe nabo nyine babajije barakubwira yuko hari ibyo bakeneyeyo barakeneye yuko muri Afurika haba ituze kugira ngo ntihagire abantu bagenda kubagora aba bavuga ngo ndabaye imigre barakeneye ko Afurika haba ituze kugira ngo nabo nyine bagire amahoro kuko hatari ituze niho imigwi y'iterabwoba ikiza gushinga imiji barakeneye yuko Afurika igira ituze kugira ngo ari umuzungu akeneye gushyira imozishyira ihinguriro ryiwe ngaha arishireho yimurire muri Afurika ashorere iburaya ni ukuvuga uwanashaka ni byinshi bose bakeneye gusumba ibyo baduha ni ukuvuga ahubwo yaba afite icyo kibazo niyo kibazo bidoga ahubwo yovuga ati ni gute ibyo bintu baturondera ko natwe twobibyaza umusaruro niko nabisikura
murakoze niko mubibona Emery Pasivi ku kibazo yabajije Aster
nicyo kuri ko mu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu imigenderanire iyo yose yaba iya politiki cyangwa iy'ubutunzi hama hategerezwa kubamo inyungu z'ibihugu burya hagati y'igihugu n'ikindi nta il n'y a pas d'émotion nta bisho bijamwo ngene imigenderanire imera hagomba kubaho inyungu igihugu kiza kuraba ikindi ari uko gifite inyungu yacu kirondera muri ico gihe rero iyo mubona ibi bihugu rutura byirukira cyane imigenderanire n'ibihugu bikenye nuko haba hari impamvu mbona nkunda kubwira abantu ni Afurika igihe cyose habaye inama y'ibihugu nka G7 cyangwa G8 bitunze ibice 8 bya mbere ku isi iminsi yose kuva imyaka 20 iheze Afurika iri kuri agenda niwo mugabane w'isi wama uri kuri agenda y'ibyo bihugu igihe cyose ni ukuvuga yuko ibyo bihugu byo birazi inyungu birazi ko Afurika ari isoko rinini rwose ikibabaje rero nibi navuze kare nuko Afurika nubwo twese tuzi yuko kubwira utera imbere harakenewe likidite harakenewe amahera harakenewe investment urakeneye abantu binjiza muri ekonomi yawe amahera mu gitandukaniro burya rya Afurika n'ibindi bihugu byinshi nuko Afurika imyaka yose iheze itigeze yiyumvira kuba icyo twita market ready no kuvuga kuba uri witeguriye kwakira isoko ibyo nabyo mu kubikora ubanza gushyiraho ama institutions yose ashobora gufasha kugira ngo iterambere mu gihugu cyihuse
reka turaza kubigaruka ko icyo ni kibazo nza gusubira kubaza impamvu Afurika ititeguriye kwakira ayo masoko ikibuze turaza kubigaruka ko reka duse ku murongo kandi nimubona Levi uratwumva
Ego ndabumva cyane y'umusimakuru murakoze cyane ku mpanange na kane kugira ngo ibenche cyubiza kugizanira cyiza cyane.
Nimubona uhamagaye urihe? Ufise ikibazo ubaza batumire ufise cyumvira ushikiriza?
Ego nari ufise ikibazo ubaza nk'abatumire kabisa. Kujyanye n'iyo nama kuko nandi nasomye hari uburyo umwana umwe atangaje yuko ubumwe bwa Buraya bwatumye ko inama kugira burabe ko bwongera kugira igihagararo gifatika muri Afurika. Nanjye mfata nibaza ati none kubera ubumwe bwa Afurika bwabaye imyaka myinshi muri Afurika, nkabona Afurika natwe yacu irenga mu bihugu bimwe bimwe na cyane cyane ubumwe bwa Buraya bwagizemo uruhare umenga ibihugu byacu ntibyigeze bitera imbere. Nashaka kubaza nk'umuturire yuko byaba byavuye kuri politiki mbi y'Abanyafurika cyane ko byaba byavuye kuri abo nyine bashaka kugira igihagararo muri Afurika bivanye n'inyungu bashaka gukura muri Afurika. Yego nashaka kubaza icyo kibazo kabisa kuko wumvise ati nashaka gusubira kugira igihagararo muri Afurika. Ikigihagararo ntiyabaki igihagararo kimeze gute ni kugaruka kudukoloniza cyane cyane ko kubona Afurika ni mu bihugu byo mu bara bigiye mu ruhara batatacyubiye kugira ngo kwiyungungana ngo dutere imbere n'ibindi bihugu cyane kuko tubwire developpement n'ibindi bihugu biba byavuye kuri politiki mbi y'Abanyafurika koko cyane byuba byavuye kuri iyo politiki nyine yabo wowe baza kurembera ibyo bihagararo nyine byabo muri Afurika. Yego murakoze cyane
turagushimiye. Ni mubona Levi, reka tubaze Professor Funenge mu mwishura.
Ikibazo Afurika iba yaragize ari ukubera politiki mbi yabo. Rewe uko ni ukwishura ni uko biri hagati na hagati mugabo cyane cyane ibintu byaciwe bipfira muri Afurika abazungu bagaca bikinga ibihugu ubwo buraya bugaca bikinga ibyo bibazo biri imbere muri Afurika. Haraba ibibazo muri Afurika ibihugu nabyo byabikemuye inyungu muri icyo gice bigaca byikinga inyuma y'ibyo bibazo. Dufate nka Congo, iyo nka Congo iyo Mobutu atugurura inzira ngo amare imyaka 40 agashyiraho demokarasi ku munota wa mbere ingwano Congo yagizemo yari kuba akarorero mugabo nyimba ibihugu bya Buraya byarafashije u Rwanda cyane ibindi bihugu kugira ngo bigende byinjire muri Congo kubera yuko hari hari ibibazo imbere basanze jewe uko se sinorita cyane ku bihugu by'i Buraya jewe ngo mangaruka mvuga ari uko mvuge nka mugenzi wanjye yuko ni ibihugu by'ukuri byo muri Afurika ntibyiteguriye kwakira isoko kwa
kiritora mbere. Yego. Murakoze. Emery Pacific icyo kibazo nawe niko kibona, nyuma nashaka ucugaruka usigure gatoyi kubyo bari kuri bavuga ko Afrika isa n'ititeguriye isoko. Mu bituma abitegereza ibintu bavuga ko biri mu nzitizi zituma akarere ka Afrika kadatera imbere.
Yego, icyo kibazo nuko ndakibona uko mugenzanje avuze. Urabona tugarutse muri cyano kwita geopolitike ukukuntu usanga ibihugu biri mu musunikano wo kurondera sinovuga igihagararo novuga inyungu mu bisanzwe no kurondera influence ituma uronka inyungu y'ibyo ukeneye mu gihugu wawe. Muri uwo musunikano mu by'ukuri ntawubaho kugira ngo aheke uwundi. Buri gihugu buri mugabane w'isi urimenya. Rero ikibabaje muri Afurika buriya ahanini impinduka igomba guhera mu mutwe w'umuntu. Twebwe Abanyafurika ntituraja muri uko kwiruka kunyaruka no gutahura yuko atawutujejwe kiretse twebwe twenyine. Turaciyumvira ngo
hari abantu ku isi buzi umutima mwiza bazoguma badufunze kuko uraje Afrika mu kinjana cha 21 ukabuzi yuko ibihugu 93% kwijana byo muri Afrika bikize yinze bidashobora kuronka 70% ya budget de fonctionnement yabo mu gihugu cyabo ivyo nagatera soni kuri Afrika ivyo bikaba biriko biba mu gihe Afrika amahera asohoka muri Afrika no kuvuga amahera abanyamahanga bakura muri Afrika ni inshuro zitandatu amahera abanyamahanga bafashisha Afrika hagacaza ikibazo coroshe cha arithmetike nga wonsigurira gute ingene urira ko ukeneye amahera mu nzu iwawe mu gihe ababanyi baza bagatora amahera yose bashaka mu nzu iwawe mu nyuma bagaca ba uja kubasaba ayo gutunga umuryango uko niko Afrika ibaye ndukuvuga rero yuko la conscientisation des Africains gushira ku bwenge no gutahura ifite tubamwo icyo cyagombye kuba umugambi wa politike cyonye n'ubwacu kubayobora Afrika rero ikibabaje gushika ubu nico twita weak leadership dufite buriya muri Afrika abayobozi batari amezure yo kuba muri iyi si tubayemo benshi muri bo bashyize ku butegetsi mu nzira zibabuza kuba boga icyo bakoze na kimwe ndabakaro iyo wafashe ubutegetsi ukoresheje ingufu cyangwa ugafata ubutegetsi uvuye mu ntambara waraciye mu byaha byinshi usanga udafise pouvoir moral ituma ushobora kwicarira ibibazo bya Afrika by'igihugu cawe nkuko byagombye kuba bigaca bituma rero abanyamahanga kuko nabo baba ariko barondera inyungu z'igihugu byabo bica bituma bavuga barapikinga bararaba ati uriya muyobozi nuriya bariya turazi aho bahoba turazi ibyaha bakoze turazi ibiki turababwira tubiyegereze tubakure ku ibyo dushaka bajyanze naho turazi ingene tubahana kuko turazi yuko atari abantu bari bakwiye kuba ari abayobozi muri biriya bihugu nico gituma usanga dusaba abayobozi batwaye imyaka 40 kuko bamanitse amaboko bati twebwe icyo abanyaburayi bazotubwira twebwe icyo abashinwa bazotubwira icyo abanyamerika bazotubwira tuzongira uko kuko n'ahandi ho bazoduteza abanyagihugu bacu basanzwe banatwanga badukure 60% y'ibihugu byo muri Afurika bitwawe uko bitwawe nabo bantu hariho icizere uravye aba les jeunes africains mu bihugu byose hariho amuvuma iri kwirakura gose
kakaturakigarukako
ivuga yuko hakwiye kubaho ubuyobozi bwiza ivuga yuko mu bijanye n'imigenderanire n'isi hakwiye kuba ivyo twita win-win agreement or situation aho ari mpanguhe niko umugenda yavuze mwicara muvuga muti twebwe ibyo dushaka nibi
turaza kubigarukako
ibyo mushaka nibi uku niko twobigenda ivyo rero n'ahantu hakeye biriko biraba hari ibihugu nka Botswana hafi y'iwacu Uganda urabona yuko hariho inyifato nk'iyo ibihugu nk'amazinga za Seychelles n'ahandi ariko haracari hake impingi iracari ndende muganira dukwiye kwigira kuri aho bariko baragira icyo bakoze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga.
Bakunzi b'umukino wa basketball. Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twawukereye tubageza aho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambika na tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022 amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamalek mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubw'imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi ya Amerika ndetse n'andi ma radio dukorana kuko tuzabagezaho imikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi ya Amerika. Nindu zakijyana ntimuzacikwe.
Radio Ijwi ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku nama ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryategekanije n'abakuru b'ibihugu birenga 40 vyo muri Afrika ya Gati tariki 17 na 18 z'uku kwezi kwa kabiri kuyu mwaka Brussels kumugwa mukuru w'Ubirigi makigoro kugusubira kukomeza igihagararo n'inyungu muri Afrika mu gihe ibihugu byo gushinwa no Burusiya byashize nguvu nyinshi muri uwo mugabane dusaba tumire Dr. Blaise Funenge no so yereke butunza akaba yigisha ku ishure rijeje gutunganya amashyira hamwe n'amahinguriro adandaza Institut Supérieur de Gestion des Entreprises ISG mu Mvunyapfunyo yigisha kandi mu isata cy'ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura. Twatumiye kandi Emery Pacifique Giraneza yanonosoye imigenderanire hagati y'ibihugu n'imigenderanire hagati y'ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu, akaba yoboye n'umuhari MAP Burundi, umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu ari Londres mu Bwongereza. Ragomba garuka kuri cyo kibazo imbere ko ngaruka kubatumire, reka dufise Kwizera Elise ku murongo wa telefone. Kwizera, uratwumva? Kwizera, uratwumva?
Ndabumva neza.
Kwizera, uhamagaye urihe?
Nuko bivuze nitwa Kwizera Elizeri, ndi gisha mu karere ka Rulindo ngo ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Niho mperereye kugeza uyu munota izi saha mbahamagayeho.
Ufite ikibazo ushaka kubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ni ukuvuga ngo abatumire icyo nagira ngo mbabaze.
Yego.
None ni ukuvuga ngo
Elize, turamutaye ku murongo wa telefone. Dufise Santa Virgo, uratwumva?
Ego.
Uhamagaye urihe?
Ikibazo kuri ibi by'inama bya twabonye eko byarabaye ku bihugu muri Afrika bitabira batumiwe na mu Bubiligi na Union Europeenne, ariko ikintu kigaruka kenshi twebwe nk'abanyagihugu abenegihugu duhora tubona buri gihe babagirayo bashaka amafond ba ngo buzize ibikorwa bigenewe abenegihugu n'abanyagihugu, ariko izo fond iyo zimaze kuza kenshi cyane tubona bikora mu buryo rimwe na rimwe budakwiye uko babisobanuriye ababahaye amafond, ndavuga Union Europeenne. Rero navuga nti nubwo ibyo bintu bikorwa hakakwiye kubaho ikintu kimwe kigira nka suivi ku bihugu runaka byo muri Afrika, bakareba reyerema izo fond zitangwa ko zigira icyo zikoze basiguye barimo barazisaba. Donc nge navuga nti eske mu bihugu byacu habaho suivi total iri bien fondé ku buryo basiba ikoreshwa ry'amafond bahabwa na Union Europeenne? Hatangwa nyinshi, ariko urebye kenshi usanga hari ibibi byinshi byakozwe nabi, ayandi mafaranga menshi yibwe n'abatorewe n'abanyagihugu.
Murakoze. Reka Professeur Funenga bishure mu mwishure. Professeur, allo Professeur,
murakoze. Allo,
ndabumva?
Allo,
ndabumva.
Murakoze kuri icyo kibazo. Ku bijyanye n'ingene baraba ingene biriko birakorwa, ziri impande zose ziragerageza gufata, ziragerageza kuraba ingene biriko birakorwa. Mugabo ahanini amafaranga ibihugu by'Uburayi birungika mu bihugu bikenye ngo muri Afrika na amafaranga atacavuze uravye ico gitegiri kuhuzenye kumahera watanga ibura ya mahera amayota akoresha Uburayi dufate mu Bubiligi ukoresha miliyari 50 z'amahero mugabo mugaca gukoresha ku bihugu byose bikenye mugaca burungikayo miliyari imwe cyane ku bihugu byose ubarimo mu Burundi ni miliyoni na nyasoma nabonye ari miliyoni miliyari 12 z'amadolari mu mwaka uheze muri uwo mwaka ni ukuvuga miliyoni hafi 6 z'amarundi nawe uyumvira miliyoni 6 ku miliyoni 50,000 n'amahera barungitse ino kuvuga ngo bamene ku mutwe waza kubaza ayo mahera ino barakontorora bisanzwe ino naho umuntu atabikontoroye umwe wese abigira uko yumva ashaka ibyo ni ingorane ya mbere kubyo nagenda bikurikirana kuva kera rwose urabye ayo mahera uko angana ntacavuze kuko niyo mushinga amategeko y'Uburayi aza gukurikirana imiliyoni 3 zahawe Uburundi n'Ububiligi hariya hagi nawe izi waba ariko barashaka kuziyiba imiliyoni 50,000 by'amayero iyo ni ingorane ya mbere ingorane ya kabiri nuko ayo mafaranga kenshi aza ari amafaranga arenga kuyakenewe dufatiye nko ku Burundi Uburundi
mutubabarire turasubiye kumuta ku murongo wa telefone na Professor Funenge turasaba kugerageza gusubira ku murongo reka tuze kuri Emery Pacifique igira neza kuri icyo kibazo yarahejeje kubaza uyu Santa Vigo mwacumvise neza mwocishura gute
ego ni kibazo ciza cyane ingene amahera atangwa akurikiranwa rero ari ikintu nifuza yuko baba Barundi n'abandi banyafrika bose dutahura hariho ikintu kivugwa ngo aid is political ni ukuvuga aya mahera yose twita imfashanyo atangwa yinyegeje mu nyungu za politiki iyo rero ibintu biri mu nyungu za politiki rimwe na rimwe no kubikurikirana bivana n'impamvu ubikurikirana mu mategeko aya mahera kubera nivyo twita public fund na mahera yatanzwe n'umunyagihugu w'Uburaya buriya aya mahera ya mareta arunze ahantu na mahera dutanga dukura mu mifuko tugatanga nk'amatax aya manabo bagashobora kuyakoresha ibintu harimo no gufasha ibihugu bikenye rero kubera ico amategeko muri ibihugu byinshi bya Buraya abasaba yuko habaho suivi habaho ibyo bita monitoring ingana amahera ariko arakoreshwa niyatanzwe n'ibyo ari gukorayo rero mu mpapuro nyinshi bizanana n'aya mahera harimwo ibyo amaleta zo kuzuza gusa ariko n'ibyo twokwita ticking box exercise ni ukuvuga hamwe gusa ugenda urakurosha yuko ikintu cakozwe kugira ngo abayatanze azoshobore kwerekana mu manama nshinga amateka yabo yuko amahera yakoze ibyagenewe ariko kubera ari politiko bari hari ibyo babona barabona neza yuko amahera yibwa buriya ibi bihugu byose birafite amambasade hariya ariya amambasade arafite amaservice de renseignement harimwo n'amaservice de renseignement economique et politique ababwira ibintu byose burya barashika no ku matereyo bavuze ko ibitaro bizokubakwa bakabona ingene byubatswe bakabihava rero bakavuga ati ibyo byose nibyatu kumera twatanze bakoresheje maki ibyo ariko barabibona bakabirenganza ku ruho rw'amazi kuko bababwiye yuko imvo n'imvano y'izi mfashanyo ahanini ziri ni politiko hariho bobo izindi nyungu baba ariko barunguka ku buryo nk'uko mugenzanje yaratanze kubivuga aya mahera kuyaheba no kononekara izo nyungu zabonetse kuri bo ntacyo bibabwiye rero biranditse yuko ateza gukurikiranwa n'ibika ariko nk'uko mugenzanje yarabivuze kuri teretiko bigenda ntakurikiranwa kandi abategetsi cyane ubutegetsi bubi tuvuga bwo muri Afurika ibi barabizi nico gituma baguma bayakira bayajya uko bashaka kuko ari no mu bituma ubutegetsi bubi wanashaka buguma kubutegetsa muri make rero ntakurikiranywe uko byogombye kugenda ariko ibyo nabyo bigaterwa n'impamvu za politiki.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone. Andre Njejimana aratwakuye. Andre, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Uduhamagaye urihe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Ikibazo icyumviro?
Icyumviro.
Mugishikirize?
Ndagomba. Icyumviro shikiriza.
Muduge kujambo.
Nyuma je nagomba ngire ukijanye nayo mahera izo mfashanyo ziriko ziraza gufasha ibihugu bikenze muri Afrika. Ubwa mbere nuko nagomba mvuge ko ayo mafaranga benshi bibaza yuko mengo ni ngabira na twaba turose ariko nayo tuzoriha kandi azoriha n'umwene gihugu umumwe ngaha muri kiyo nyene. Ku bw'ibyo rero bari bakwiye kubona ko ayo mahera twayabyaza umusaruro agakora icyo yagenewe aho kuyashyiramo akaboko karekare ngo bayakoreshe imigambi y'iwabo w'aya mahera na kare dusanzwe ko tuzi ko muri Afurika igiturire n'ubutuma biraye twari tugiye kubyaza umusaruro tukakoresha imigambi yagenewe kandi ku neza ya bose no ku nyungu ya bose kuko narijya ko dusanzwe tuzi ko ari amahera azosubizwa batubwira ko ari imfashanyo ariko tuyaze neza ko azosubizwa mu buryo butandukanye ndetse mbere twebwe abanyagihugu bato bato ntitwusanga mbere ko tuhagira ikibazo rero ku bw'ibyo rero ukora ariko imigambi myiza cyane ku buryo ko n'uwo muntu muto muto wese ashyikirizwa.
Turashimiye ku cyumviro cyanyu Andre Njejimana, murakoze. Dufise kandi Elias Musindi. Elias Musindi, uratwumva?
Ndarumva cyane.
Uhamagaye uri he?
Ndi Bukirasazi mu ntara ya Gitega
mu Burundi.
Yego.
Mufise cyumviro mushikiriza cyangwa ikibazo mubaza abatumire?
Ni kibazo.
Mugishikirize.
Akabazo afise naka twarabonye abakuru b'ibihugu bacu baraje muri iyo nama kandi kuva kera narindi ibihugu by'Uburayi byarafashe ibi bihugu bya Afurika ariko ugiye kuraba mbega izifashanyo zatanga ibi bihugu bya Burayi byatanze byaba byaragejeje koko ku iterambere ibi bihugu byacu nimba bitabishikije ku iterambere ingorane yabereye hehe cyangwa ni bya bindi bayaduhesha ukuryo bakayatwaza ukubafu akabazo kanje karapa.
Murakoze. Professor Funenge mumwishure.
Sinagi cumvise neza.
Yabajije ko ayo mafaranga atangwa ngo yoba yarashikanye akarere ka Afurika ku iterambere ngo iterambere ritabaye ngo byagenze gute n'ikiye cyabitumye?
Murakoze. Twari twavuze kare mu by'ukuri nta ayo mafaranga iyo atabayo Afurika iba yariburutse iba yarahagaze aragerageza ayo mafaranga arakora ibintu byinshi amabarabara nkayo menshi ni imfashanyo atari deni imfashanyo abana bipfuza kwa muganga ibintu byinshi rwose muko mu kiganga n'amafaranga atagamwa ku buntu imfungurwa ni ibintu bifasha cyane Afurika ahubwo iyo mfashanyo itaboneka ntawuzi iyo twe tuba tugeze. Urate ivyerekeye ingene ibindi bihugu biriko biragenda turiyeho imfashanyo z'abazungu wasanga baraturenze nk'imyaka 500 dusigaye tumeze nka kurya twe kera twavuga ngo abatwa nk'uko twabona aba bantu b'abapime bo mu abantu b'inyeshyamba ba mu ishyamba kuvuga aya mafaranga arafasha gusa ntashikana ku cyerekezo gushikako kuko baba bayatanga bo bakeneye bavuga ati twe dukeneye inyungu gusa nimba wewe umuperezida w'u Burundi cyangwa w'u Rwanda cyangwa wa hehe nimba dukeneye yuko ahantu tuhashyira ikambi y'igisoda tora amafaranga ushaka kurya cyangwa ureke twereka rero nuko dushyiraho ikambi y'igisoda hanyuma nimba baba yagera gute ibyo bazungu ntibibaraba hama ino nabo bashaka kuvuga bati twebwe tuvuga bite mbere ntacho bitubwira turayajya bibe bihebye ariko rero suko bimeze heshi heshi nukuri mirongo ku ijana mirongo itanu ku ijana ayo mafaranga arakora icyo yagenewe kabisa
yego
aranafasha
yego murakoze Emery Pacific inzitizi zikihari ibibazo hagati izo mpande zibiri umugabane w'Uburaya na Afrika hari ivyo bijanye nabimukira hari bijanye na covid hari bijanye n'umutekano ivyo bibazo izo mpande zibiri zishobora kuvyumvikana ko gute ku nyungu z'izo mpande zose
ni bibazo bihuza izo mpande zose baba abanyaburaya batewe umutima uhagaze n'ibi biza by'indwara biza bigatwara uburyo bwinshi bigatwara ubuzima bw'abantu baba abanyafrika nico kimwe ikibazo cy'abimukira n'ikibazo naco nyene muri no myaka mirongo ibiri heze cateye uruhagarara mbere kiza ubwa mbere muri politike z'ibi bihugu bitanga ayo mahera hamwe n'ibibazo bijanye ni n'umutekano cyo kubanya ibyihebe n'ibijanye nabyo ibi rero n'ibibazo ahanini byari bituma ari inyungu zisangiwe kubitorera umuti zari inyungu zisangiwe n'izi mpande zose ariko kubera yuko muri Afrika tugenda turi abasabyi tugenda tudafite umugambi utomoye w'ingene izo ngorane muri Afrika zokira ugacusanga tugiye kumviriza uwundi yatwigiye ingene izo ngorane twozivamo hanyuma ingene abari ko aravyiga biba bifite intumbero ya politike y'igihugu ciwe nico gituma wabonye urucanjo rumaze gutongo kubera yuko Afrika itari yaricaye ngo yiyumvire igihe habaye ikiza nka COVID ingene Afrika ku nyungu za Afrika igomba kubyifatamo nico gituma narimbiye kwa kundi turindira ngo amakunga azofasha gushika ubu tukaba tutaranashobora kuvaksina ibice bitanu
nagomba nabaciriyemo mu kurangiza hari ikibazo nagomba ugaruke ko turasigaje nk'umunota n'utuntu wavuze ko hari mihari y'abakiri bato muri Afrika ari kiratangwa gufata iya mbere mwo bisigura gato mu majambo make cyane
yego urabona yuko hariho ankuha de jeune abantu batanguye gutahura neza kubera kumbure bari connecte urabona ubu hari internet abajene b'i Burundi barayaga n'abajene muri Etats-Unis isi iruguruye kurusha uko byari kera abajene batanguye kubona ingorane nyamukuru yo muri Afrika baratanguye kubona yuko ikibazo nyamukuru ari leadership idatahura isi igeze kandi leadership iri korompi ivyo rero nico gituma ubona ubu abajene bagira bati turazi ingene twobana n'aya makungu turazi ingene izi mekanisme aya mashirahamwe ingene twokwicarana tukavugana ibi bihugu ingene twokwicarana ariko bakabona yuko intambamyi ari uko ubutegetsi bwabo mu bihugu byabo
budashobora
kubemerera nico gituma nizera yuko iyi ntambamyi y'ubutegetsi bubi muri Afrika izohava hanyuma iyi generasiyo nshasha
igashyira
aho Afurika ibishaka
murakoze cyane murakoze barabatumire Dr. Blaise Funenge yanonosoye ibyerekeye ubutunzi akaba yigisha ku ishuri rijejwe gutunganya amashyirahamwe n'amahinguriro adandaza Institut Supérieur de Gestion des Entreprises ISG mu mfunyafunyo akaba yigisha no mu gisata cy'ubutunzi kuri Kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura twari kumwe kandi na Emery Pacific igira neza yanonosoye imigenderanire hagati y'ibihugu n'imigenderanire hagati y'ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu ari Londres mu Bwongereza turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro n'abatumire bacu abashoboye kubaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro na mu mukunda Radio ya Amerika mubandanye rero mukurikirana ibiganiro vyacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi ry'Amerika turabashimiye.